VOA. Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika irabandanye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mwiriwe nshuti, mwese turi kumwe kuri uyu munsi wa gatanu, itariki 17 kwezi kwa kabiri mwaka w'ibihumbi 2017. Dusamiranira i Washington DC kuri mikro muri kumwe nanje Aloise Bigirimana. Uyu ni umwanya waca ikiganiro mukunda, ikiganiro muri sanga mutegurirwa mugashikirizwa ni Radio Ijwi rya Amerika. Kuri uyu munsi twagihariye abakenyezi nk'uko bisanzwe buri minsi ya gatanu, ariko imbere yaho reka tubanze dusabe mugenzi wacu Diane Ntazwe adushikirize amakuru avugwa mu karere. Diane.
Aloise, ibiganiro bihuza abarundi matati yabo birabandanya yarusha mu gihugu cha Tanzania. Ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umunyamakuru wacu Pierre Claver Niyonkuru. Mwiriwe Pierre Claver Niyonkuru.
Mwiriwe neza Diane Ntazwe.
Ibiganiro bigeze he kuri uno mwanya tuvugana?
Kuno mwanya tuvugana ibiganiro bigeze ku munsi wavyo wa kabiri. Uno munsi rero akaba haje abatari bashoboye gushika ejo, twavuga nk'umugambwe uri ku butegetsi SNDFDD intumwa zaho zitandatu zashitse, hamwe n'intumwa z'urunani SNARED twavuga rumwe na leta y'u Burundi rwahungiye hanze y'u Burundi.
Hari itangazo rikora cana ko ku mbuga ngurukana bumenyi rivuga ko userukira u Burundi mu gihugu cha Tanzania yoba yasabye leta ya Tanzania yuko yohagarika bamwe mu girizwa gushaka gutembagaza ubutegetsi bw'i Bujumbura. Iyo nkuru yobariyo?
Iyo nkuru natwe twayibonye cana ko ku buhinga bw'ingurukana bumenyi, ariko netuzi ko ariyo canke atariyo, kuko abo bose bafite imitayi mpuzamakungu bari hano yarusha muri Tanzania, bari mu biganiro, nta kintu na kimwe kibakomakoma, bafise ababacunze. Mbere nkuru na nise na rede utavuga rumwe na leta baruserukira bari hano iruhande yacu, bavuye kubonana n'umuhuza ukwabo, kuko leta y'u Burundi nako umugambo uri ku butegetsi wari wanse ko bicarana, ariko nta kintu na kimwe kibakoma koma bafise ababacunze. Nituramenye neza ko ari byo canke atari byo, turacabananya tubirondera.
Abo bari ruhande yawe hari ico babakubwiye mu vyo umuhuza yoba yashoboye kubashikiriza mu gatondo?
Ubunyene nko mu minota 5 yeze niho bakivana no muhuza w'abarundi, kuko ngarutse nyuma gato mu gatondo umugambo uri ku butegetsi wanse kwicarana n'ubwo runani se na rede, hanyuma umuhuza cashima kuja kubonanira nko ku birometero 2 n'ubwo runani se na rede, kugira ngo umwuka ubandanye ukari mwiza mu biganiro gushikure nte batubwira ivyo bavuganye, ariko turacabirindiriye.
Urakoze cane gose Pierre Claver, niyo nkuru ubandanye ukurikiranira hagufi iyo nkuru. Turaza kongera tukwikoreko aha ari imbere kugira ngo yitubwire mu buryo burambuye.
Murakoze namwe.
Iyindi nkuru ivugwa mu Burundi nuko abanyororo bagera ku 2264 ku 2005 bagiriwe ikigongwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Perezida Pierre Nkurunziza mu mpera z'umwaka, ariwe bamaze kurekugwa. Umenyesha makuru w'ijuru rya Amerika i Bujumbura mu Burundi Eloge wirika neza ariko araca ijya nini no nkuru nawe nyene turi kumwe ku murongo. Mwiriwe Eloge.
Aho neza Diane.
Iyo nkuru yatangajwe nande?
Iyo nkuru yatangajwe n'umupfasoni Rea Pascal Zinziga Masabo warongoye umugwi w'igihugu rero kurikirana ku munsi amadosiye y'abafungwa.
Bavuga ko 2264 aribo bamaze kurekugwa, abandi hari isango batanga ryari bazorekugwa?
Abandi bavuga ko umwanya wari wose bashobora kurekurwa. Umupfasoni yavuze ko we nabo bakorana bari bifuza ko abantu bose baba barekuwe 2005 bagiriwe ikigongwe n'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza, ariko yavuze ko aba bagisigaye ari kubera usanga harimwo utunenge duke mu madosiye yabo. Usanga hari ahantu bihenze ku mazina cyangwa umuntu ugasanga bamusinze. Ati ariko bariko babitunganya mbere naberekewe n'iyo ngingo nabo nyene bari bateze amatwi barikanura mbere baciye bandikira umugwi asanzwe arongoye. Aha Diane, nogira ko ndakubwira ko umupfasoni Nziga Masabo yavuze ko babanywanyi w'umugambwe MSD bari bafunzwe kuva mwaka w'2014 mu kwezi kwa gatatu nabo nyene bari mu bagize ikigongwe na Perezida Nkurunziza kuva 1962 bamaze kurekurwa.
Urakoze cane gose Eloge wirika neza, ubandanye ubikurikiranira hagufi, uze kuduha ivyinshi kuri no nkuru makuru yacu yo hanyuma.
Barakoze bagenzi bacu Diane Nahazwe, Pierre Clavere hamwe na Eloge Willy Kaneza ubunaho ni mwanya wa kiganiro muri isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radijwi rya Amerika ikaniro ni muri isanga. Ubwoko bw'abatwa ni bumwe mu bwoko butatu bugize imiryango y'Abarundi ndetse n'Abanyarwanda. Mu Burundi ibiharuro byerekana ko abatwa bagize igice kimwe ku ijana cy'abanyagihugu. Liberata ni Chayenzi yahoze arongoye ishyirahamwe mpuzabatwa mu Burundi ni Proba yamenyesha ko abatwa bamye bakumirwa mu byerekeye imibano na politike. Ni Chayenzi kandi yavuga ko naho leta y'u Burundi irikiragira utwigoro kugira ifashe abo banyagihugu, impingi kiri ndende kugira uwo murwi ushike ku rugero abandi Barundi bamaze gushika ko mu buzima. Mu gihe abatwa bavugwa ko ari bari nyuma mu bijyanye n'iterambere, umukenyezi w'umutwa niwe cyane cyane ahura n'ibibazo kurusha abandi mu kibano. Nkuko biri mu miryango itari mike yaba mu Burundi cyangwa mu Rwanda, abakenyezi babatwa nibo bakora cyane cyane udukorwa twa misi yose mu ngo, kandi ni nabo usanga ari inkingi y'iterambere ry'imiryango. Amashyirahamwe atari make yaba yabatwa mu Burundi cyangwa mu Rwanda ndetse n'amashyirahamwe mpuzamakungu yarahagurutse kugira arabice yofasha uwo murwi uvuga ko ukunze gukumirwa. Mbega hari icyo ayo mashyirahamwe amaze kumarira abo bakenyezi babatwa na cyane cyane. Muri kiganiro dufise abatumire babiri twatumiye. Umutumire wa mbere ni Madame Beatrice Munezero akora mu ishyirahamwe ICDD rifise icyicaro mu ntara ya Gitega ni hagati mu gihugu cy'u Burundi, ishyirahamwe riharanira ubumwe rukristo indero n'iterambere ry'abatishoboye. Ndabaramukije Madame Beatrice Munezero.
Mahoro neza.
Ndabashimiye kandi kuba mwigoye mukitaba kamo twabate kugira mufashe gutahura abatwumviriza ibijyanye n'iki kibazo.
Turabashimiye nacyo.
Tubamenyeshe ko muri abo batishoboye ICDD ikorana nabo abatwa aribo yahaye intumbero cyangwa ikibanza cya mbere. Umutumire wa kabiri ni Leonard Habimana arongoye ishyirahamwe mpuzabatwa mu Burundi INIPROBA rifite icyicaro i Bujumbura ku murwa mukuru w'u Burundi. Mwiriwe Leonard Habimana.
Neza royize.
Ndabashimiye namwe kubona mwigoye mukitaba ikiganiro.
Murakoze cyane natwe kudutumira.
Murakoze rero, reka tudatevye dutangure tubaze Madame Beatrice Munezero. Beatrice, mugishinga ishyirahamwe ICDD mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na 95 nimba ntihenze, abakenyezi babatwa mu bice by'igihugu mukoreramwo bari bameze gute mu bijyanye n'iterambere? None muce mugira ko kandi mutubwire ingene ivyabo batwa b'abakenyezi byifashe inyuma y'imyaka 22 mukorana nabo.
Kugishinga ishyirahamwe ICDD ubumwe rukristo indero n'iterambere ry'abatishoboye, ubuzima bw'abatwakazi bwari bumeze nabi cyane gose cyane gose, haba mu nzego za leta haba mu miryango yabo. Abatwakazi bari bameze nabi kandi bari bakumiriwe cyane. Hanyuma imyaka tumaze gukora tugeze ku myaka 22, ubu unye hariyo abatwakazi bamerewe neza mu ngo zabo, bamaze kwitahura no gutahurwa mu butegetsi. Hariyo na abo twagiye turafasha nyene tukabumvisha akamaro k'umukenyezi nyene mu rugo, bakabigendera baragendera impanuro, barashobora no ku kufungika abana ku mashuri n'ukuri uri kuraraba mu ngo zimwe zimwe ibintu bimeze neza.
Mu majambo make murishimira igikorwa mumaze kubamarira?
Ego turishimira igikorwa tumaze kubamarira, nabo nyene barishimira kuko muri bo bamwe bamwe ubunye barafite n'ijambo mu nzego z'igihugu.
Ego turaza turagaruka kuri ivyo mumaze kubamarira, mu bitubwire kimwe kimwe. Reka iki kibazo nyine tukibaze Leonard Habimana. Ini proba yavutse mu mwaka 1997 nimba ntihenze, ico giha abakenyezi babatwa bari bameze gute, ubu naho mubagejeje he?
Ego murakoze Aloyse. Ishirahamwe mpuzabatwaye ni proba ryavutse mu mwaka w'1999 hanyuma aho ryari ritanguye gukora ariko bitari mu mategeko, twavuga ko ryakorera mu Kinyegero, gushika rero aho ryakoreye ku mugaragaro mu mwaka w'2003. No kuvuga yuko rero tumaze imyaka hafi 14 iryo shyirahamwe rikorerangura ibikorwa mu miryango y'abatwa. Ibyo naryo mu kuvuka rikaba ryavutse kubera twebwe nyene twabona imibereho y'abatwa ko yari itandukanye n'iy'abandi Barundi, Abahutu n'Abatutsi. Twarabona ko ari imiryango yari ibayeho nabi, batagira amatongo, batiga, bakumigwa, eka ibintu bitari bike. Rero duca twishinga gushinga iryo shyirahamwe, tukaba tumaze rero kurangura muri kino gihe ibitari bike. Aho twohera na cyane cyane nko mu mibano, turavye twarabona yuko abatwa na cyane cyane abatwakazi bari abantu bakengegwa, kandi nabo nyine ugasanga barikumira. Hanyuma rero twace dutangura kubigisha, turabigisha tubereka ko Abarundi nk'abandi, atari abo guhonyangwa, atari abo kureka ngo abari bo bose bakore icyo bashaka. Gushika ubu rero turabona yuko mu mibereho yabo ari ikintu kinini cyahindutse. Reka tugereranije no mu bijyanye n'ubutunzi, naho nyine twarakozeho ikintu kitari gito, haba mu bijyanye no kubaronsa aho baba, amazu canke kubaronderera amatongo aho bishoboka, canke kuja no mu nzego abakenyezi. Nabo nyene muri ibyo bikorwa byose dukora, abakenyezi nabo turabaha ikibanza gishimishije. Eka no mu bijyanye n'agateka kazi na muntu, naho nyene abatwa turavye urugero bari bariko, uno munsi twavuga ko bari ku rugero rushimishije, aho umutwa ahari hose ashobora kuvuga cyo kimwe n'abandi Barundi, agaserura kari ku mutima, icyo abona kitagenda neza akakivuga, ikigenda neza nacyo akakivuga. Twavuga muri make ko turavye aho ishyirahamwe ryatanguriye gushika uno munsi, turabona ko ari cyahindutse mu buzima bw'abatwa na cyane cyane abatwakazi.
Reka ngaruke kuri Madame Beatrice Munezero. Beatrice, ni iki cyatumye mushima gukorera mu ntara ya Gitega? Mbega hari izindi ntara muba mukoreramo?
Ego mwe ntidukorera mu ntara ya Gitega honyine, tukorera hafi mu ntara zitandatu z'igihugu. Icicaro gikuru kiri Gitega, tukorera muri Karusi, tukorera muri Muyinga, tukorera muri Rutana, tukorera muri Cibitoki, tugakorera no muri Ngozi.
Ego Leonari,
icicaro gikuru kikaba kiri Gitega.
Ego Leonari, mwe mukorera mu ntara zingahe z'igihugu?
Ishyirahamwe mpuzabatwaye ni proba rikorera mu gihugu cyose, mu ntara zose. Mbere turafise abaduserukira mu ntara, ku rwego rw'intara, ku rwego rwa komine, naho bishoboka ku rwego rwa zone. Aho hose mu gihugu cyose turafise abaduserukira, bavuga ko rero ishyirahamwe mpuzabatwaye mikoroba rikorera mu gihugu cyose.
murakoze ikiganiro muri sanga ni ikiganiro giha ijambo abanyagihugu bakagira ico bashikirije canke ikibazo turafise abanywanyi bamaze kwifuza kugira ico bashikirije Jonas mwiriwe
mwiriwe
Jonas muhagaze he mwifuzi kubaza canke mwifuza kugira ico mushikirije
okay jewe Jonas ndi mu rute mukayana
yego
nukuvuga ikibazo namaze kumva icyo kiganiro ukuntu kimeze uwo mutumire mwarutumiriye ndumva ko ikagaragaza gusigura ariko rero abatwa nukuvuga abatwa nukuvuga ikibazo ingwane y'abatwa turiko turabira abatwa twebwe hagati nk'aho mbaye mbona amenga abatwa nabo babigiramo uruhara kugira ngo icyambere ryabo reke kwihuta nk'akaro rero abatwa akazi mu kibano barafite ukuntu bikengera bivanye n'imyambaro bivanye n'intuzenya n'ubuzima mu buzima bwa misi yose mu bitanga baricira inyuma kubera niyo hagize nk'amaproje abubakiye ubwabo barosha abafasha babo ngo bave mu nzu leta iba yamaze no kububakira bigire mu mazu abayabaye nyine ajyanye nyine kujya kuntu bubakisha ibihurumba ibintu by'akazi ukumbe nizo zisusurutsa izo bari hari bakibwira ngo batere imbere baje ku rugero rwiza n'abandi bakazi bamwe bazinubira ngo zishobora kuba zidasusurutsa ngo buriga nabo bazita amazina yuko zifisha abana babo ni ukuvuga batwa tubabira aba rero hagati muri twebwe icyambere ryabo rizobanza rituruke kuri bodaboro bonyine ubwabo biyumvemwo umuhati wo guhambya abandi mu iterambere ariko ubwabo baguma bikumira niyo baje ahantu ariko hakurikirana ibijyanye n'imanza ibijyanye n'amanama urabona ko ari abantu vrema bakeneye ubukangurambaga bakeneye gusansibiriza bababwire neza kabisa mba nubwo babwira nubwo bagira ikigwawa ngo bishyire inyuma kandi ibyo biratubabaza cyane bo kumva neza yuko bashobora gufata responsabiliti nk'abantu bakuru ngo biyumvemo iterambere ry'igihugu biyumvemo iterambere ry'imiryango urabona ko kabisa hari ukuntu imyumvire yabo itandukanye n'iy'abandi barundi bose babaye muri komine cyangwa mu ntara
reka tugaruke ku batumire bacu Beatrice Munezero iki kintu Jonas ashikirije hari icyo mufasha kugira mufashe abatwa ntibikumire
umuntu mbero yishyira hamwe ICDD tugitangura kwigisha harabayeho amanama yo guhimiriza no kwigisha umukenyezi w'umutwakazi ngo amenye ko nawe afite agaciro yumve ko ari umurundikazi nk'abandi kandi afise ijambo mu gihugu cy'amavukiro urumva rero izo nama nimba zagiye ziraba zabaye kubera ngo kujya kukumirwa kubera umuntu wakumiriwe igihe kinini nawe araheza akikumira ubwiwe izo nama rero twagiye turazigira cyane cyane dukoranya abatwakazi tukabigisha yuko ari abarundikazi nk'abandi barundi bose bagende barikuramo ubu bwoba babikuremo kwikumira kuko uko kwikumira numvise ukuntu yabivuze ntikwavuye ku mutwa wenyine kwikumira kwamanjije kuva mu bandi abahutu n'abatutsi bagiye barabakumira nabo nyine iyo bagiye mu manza bagasanga bariko baratabwa inyuma nibegereye abandi bagizemo kwikumira mugabo tumaze kwishyiramo iyo ntumbero yo kubigisha kugira ngo biyemere nabo nyene bamenye yuko ari abarundikazi mu bandi barundi ko nabo nyene bafite ijambo mu gihugu ibyo bintu kugeza aho tugeze ubu unye nukuri ishyirahamwe turishima ku rwego tugeze kuko ubu unye umutwakazi nawe nyene nawe agize ikibazo arashobora guseruka kandi akagiserura wenyine haba ku rwego rwa komine haba ku rwego rwa zone arashikiriza ijambo kandi akumvirwa
urakoze reka tukibaze Leonare Habimana nawe Leonare Jonas ibintu ashikirije hari icyo mubivuga ko
yego murakoze mubisanzwe iyo bavuga ngo abatwa barikumira ahanini twovuga ko atari bo uruhara runini si ugwabo ariko nabo nyene hari igihe ushobora gusanga hari hakaciyemwo nkuko Beatrice yarabivuze kenshi iyo umuntu agukumiriye ukabona ko yagukumiriye hanyuma nawe ucushyira agatima ko gushaka kumwigira kure rero n'abatwa byarigeze kuba bishika mbere n'ubukumbure hamwe hamwe byo babishika aho abatwa bakumirwa cyangwa bakumirwa rero iyo bamaze kubibona nabo nyene bacha batangura kumera nk'abikumira. Ariko rero natwebwe mu byo twatanguriye ko twabonye yuko ikibazo nyamukuru kwari kubanza kubigisha guhindura ingendo n'inyifato bakumva yuko ari abarundi nk'abandi. Rero muri uko guhindura ingendo ahanini twashimikira no kugira isuku. Kenshi iyo umuntu asa nabi uretse umutwa wenyine n'abandi mu bahutu n'abatutsi, iyo hari umuntu asa nabi umuhutu we wabaramo aramukomira cyangwa umututsi we bakamukomira cyangwa umuhutu agakomira umututsi kubera inyifato yiwe, kubera inyambaro yiwe. N'ubu rero nibyo tuvuga tuti ahanini icyo twatanguye gukorera ko no kuraba ingene bahindura inyifato na cyane cyane mu kugira isuku. Rero nko mu bikorwa nyamukuru dukunda gushimikira ko nicyo kirimwo, na cyane cyane ko hariho n'imigambi yihariye usanga turiko turakora mu bintu we n'ibyo, na cyane cyane nk'uburorero twoba nk'akarorero umugambi dukorana na leta.
Reka kuri iyo migambi turayigaruka ko mu kanya, kandi abasabe muze muracagagura kuko abanywanyi bifuza kugira icyo bashikirije bari baracariho. Twibutse rero abatwumviriza ku kiganiro ari muri Isanga, abatumire ni babiri: Madame Beatrice Munezero ukora mu ishyirahamwe ICDD rifite icyicaro i Gitega riharanira ubumwe, Christine Ndero n'iterambere ry'abatishoboye cyane cyane abatwa. Mutumire wa kabiri ni Leonard Habimana rongo yishyirahamwe mpuzabatwa mu Burundi ni Proba rifite icyicaro ku murwa mukuru w'u Burundi. Ayo mashyirahamwe yose uko ari abiri yitaho ikibazo cy'abatwa. Kuri telefone turafise umunywanyi wa kabiri, mwiriwe Leon.
Mwiriwe Aloyse Bigirimana.
Urakoze, muhagaze he, mushikirize iki?
Jewe ndi Imakamba mukayogoro, nashaka gushikiriza na cyane cyane kugira icyo nterereye kwa kino kiganiro muri Isanga. Ntangura ndamutsa uyahoze ari umumenyesha makuru Leonard Habimana we arongo ishyirahamwe Iniproba.
Yego.
Ikibazo nashaka kumubaza gitoyi cyerekeye iryo shyirahamwe Iniproba na cyane cyane ihurikiyemo abatwa, nashaka kumubaza nubwo mutarasikira mu migambi ikintu waba ariko barakora mu kubushigikira urwaruka rw'abatwa. Aho je nabonye na cyane cyane mu ntara za Bururi, nabonye yuko urwaruka rw'abatwa rufise ibibazo byinshi kandi rukeneye kwitabwaho mu kubaronderera icyo no kwita nk'amashyirahamwe bafasha kugira ngo nabo babone bisanzure, babone yuko ari abantu nk'abandi.
Leo, leka tubibutse ko ikiganiro twagihariwe abakenyezi babatwa, kumbure ivyo gwaruka tuzobigaruka ko uyundi munsi. Ariko nimba Leonard hari ico kivuga ko Leonard tuguhe akanya gato.
Ego mu bisanzwe biduhanze n'ico kirimwo cyo gwaruka, ariko rero twonabahumuriza tubabwira yuko tubafite ku muzirikanyi mu migambi dukora. N'urwaruka nyine tubona ko rukeneye gushyigikirwa no mu migambi dusaba kenshi turawushyira imbere, naho kenshi hari igihe usanga dutake turonka uburyo bwo nyine tubashyize ku mutima, tubafite ku mutima, ntibibaze ngo twarabahebye.
Ego, ubu ni munywanyi kuri telefone Benjamin. Mwiriwe Benjamin.
Mwiriwe neza.
Ego, muhagaze he, mwifuza gushyikiriza iki?
Kigali mu Rwanda.
Ego.
Ndashaka kubabwira ibijyanye n'abari n'abategarugori b'abatwa, kugira ngo ahari mbere yuko batangira gutekereza kubafasha bigisha bakora ubushakashatsi bugaragara kuri
Benjamin, ahantu muhagaze si heza, gerageza muhagarare neza.
Navugaga nti
ego
neza.
Ego.
Navugaga nti mbere yuko nabazaga basirwa, mbere yuko batangira ibikorwa byo gufasha abari n'abategarugori b'abatwa, hari ubushakashatsi bwaba bwarigeze gukora bugaragaza mu by'ukuri ikibitera, kuko ni ibintu ubona bimaze igihe kirekire ko abatwa bari n'abategarugori mu batwa rwose basigaye ugereranije n'ibindi bice by'abaturage, hari itakozwe ngo bigaragare impamvu yabyo. Ese niba itaranakozwe mu by'ukuri, batekereza yuko ubu ngubu ari nde wagakwiye kugira uruhare runini muri icyo kibazo? N'imiryango bogamiye idaharanira inyungu cyangwa nama leta y'ibihugu byacu? Biratangaje ko nk'inaha iwacu mu Rwanda rwose tubisa basigaze n'amateka. Nibazaga niba iyo miryango yaragerageje gushaka impamvu ariko populasiyo.
Ego, ariko ntitwakumvise neza, ariko icyumviro cyawe wari kusaba batumire yuko kubwira yuko hari ubushakashatsi bakoze kuri icyo kibazo cy'ingene abatwakazi bameze. Beatrice Munezero, hari icyo mwishura?
Ego, nawe tutamumvise neza mugabo, bimwe bimwe twagiye turabyumva. Ubushakashatsi bwarabaye, bwarakozwe kandi na ibitabo by'akahise biratubwira n'ubuzima tubayeho. Twagiye turabibona ukuntu abatwakazi bakumigwa, na cyane cyane icyambere cyabaye kiraboneka ni uko ata mu mwoko yandi y'abahutu n'abatutsi, ata muntu n'umwe yashima yuko umuhungu wiwe yubakana n'umutwakazi. Icyo ni icyambere cyagiye kiragaragaza uko kumigwa kw'abatwakazi. Uko turafise na turafise uturorero twinshi twabakobwa dufise bagiye bara yagiye kubaka ku muntu atari kumuhutu cyangwa kumututsi, umuryango w'umugabo wacu umwanka ukamwanka kabisa ukamucira ivomo. Urumva icyo ni kimenyamenya cya mbere cyagiye kirerekana yuko umutwakazi akumigwa mu gihugu. Ikindi twagiye turabona iyo habaye mu manama umutwakazi kenshi cyane cyane mu bintu by'amashengero, wasanga umutwakazi arashobora kuba mu mugwi runaka w'abaririmbyi cyane w'abatambiramana. Hageze mu manama kenshi ugasanga inama ziriko zirakogwa, uwo mutwakazi nahamagaze nawe ngo aze yumvirize ijambo ririko riravugwa, mugabo akabayo akashigwa inyuma gose. None umuntu abantu bo twese turabarundi n'abarundikazi amaze kuvuga ati wewe ugiye kurongorwa cyane kurongora umutwa cyane umutwakazi ukacuharirwa ivomo, icyo se kintu kigaragara kimenyesha kiboneka n'amaso nawe umuntu atorinda gukora ubushakashatsi buhanitse. Icyo se kintu kikomeye kibonesha yuko cy'ukuri yuko umutwakazi yagiye arakumirwa mu bintu byose.
Ego, reka dusabe na Leonard Habimana nawe agire icyo akivuze. Ko Leonard, hari ubushakashatsi mwakoze kubijyanye n'ingene abatwakazi bifashe?
Ego, muri no minsi ubu imigambi yose kenshi irangurwa, tubanza kugira mbere n'ibyigwa natwe mu ishyirahamwe mpuzabatwaye mikroba. Turavye imibereho y'abatwakazi n'abatwa muri rusange, turakora ibyigwa, tugashika ku rubuga, hanyuma tukakoresha ubuhinga bwose bushoboka kugira ngo icyo kigwa gisohoke kandi kimeze neza. Rero kubikogwa turabona yuko nko mu ishyirahamwe imiproba turafise ama etide tuza turagira icyo twakwita etide ibyigwa, tukaba mbere duheruka no gukora icigwa ku buzima bw'abatwa muri rusange, haba mu mibereho, mu butunzi, eka no muri politiki.
Ego, turafise undi munywanyi kuri telefone. Ezekiel, mwiriwe?
Mwiriwe neza.
Muhagaze he, mushikirize iki?
Je ndi Kigali mu Rwanda ariko ndavuga kuce ku batwa kazi cyangwa batwa bo mu Burundi uko nabaye none akuzere numvukira.
Yego.
Nagire ngaruke kuri iki kintu cy'uko ni juko nakuze ndabona cyangwa nivuga ati kamwe ngo nabo bafisemo uruhara mu kwiheza cyangwa mu kwikumira no mu kudakurikirana no mu kudashaka guharanira iterambere ryabo. Reka ndabivuga uko nguko kubera hari ukuntu ubwabo n'ubwo wasanga baje mu matongo ntibabashe ugasanga ntabasha kubahinga hari amashyirahamwe rekavuye nko mu Kayanza aho mvuka wasanga yigira karabo ukuntu babateza imbere bakabaha amatungo nk'impene ngo borore ariko wasanga mu minsi mikeyi nta kudija dimosho bacazi bakazifata nabi n'abakazigurisha ugasanga nta kubona kure cyangwa yumviye ku buzima bwabo buri kure cyane ngo bagize igitekerezo cyo nagize narebye na numvise abo mbona ko iterambere ryabo cyangwa kugira ngo azamuke ibyumviro byabo bikure cyane numva ko n'intambara yo kugwana runini cyane kuko ndetse na politiki hari hakaba ikintu cyo kubashyira kw'igitsure cyangwa bakabaraba ikigisho kugira ngo bikunde nabo baraba ukuntu bazamuka kuko bakifata bakimeze kuko nta muntu abatera igitsure ndabona ko biri kure cyane imyumvire yabo iracyari hasi.
Egome murakoze Beatrice. Uyu mushinga ntaye Ezekiel byavuze bisa nuko binyuranye n'ivyo mwari mwashikirije yuko iterambere ry'abakenyezi muri kijije kure nawe akabavuze yuko bikiri nyuma kure cyane hari cyo mumvuge mumubwira
hari cyo twumubwira je ndiyumvira yuko tumaze kuvuga yuko twashinze amashyirahamwe imbere yuko tuyashinga harabayeho guhimiriza no kwigisha umukenyezi w'umutwakazi ngo amenye ko nawe nyine afite agaciro yumve ko ari umurundi kazi nk'abandi kandi afite ijambo mu gihugu cy'amavukire ni by'ukuri niwo kwigisha abantu uvuge nk'umugwi w'abantu 150 buryo ugiye kwigisha bose babyumve cyo kimwe cyane babifate cyo kimwe ni nko mu ishuri kikabana 50 ubigisha si bose bamenya mu by'ukuri twebwe twashinze ayo mashyirahamwe turazi aho twatanguye uko abatwakazi bari bameze n'aho tugeze uno munsi ukuntu ibintu bimeze none ko twashinze amashyirahamwe ata abatwakazi bari mu nzego z'igihugu mugabo kuva aho dushingiye amashyirahamwe uno munsi hari abatwakazi bari mu nzego z'igihugu kandi hari abatwakazi uno munsi ushobora kugendera mu rugo rwiwe ugasanga ukabaza mbega uru ni urugo rw'umutwakazi cyane usanga atatandukaniro ihari hagati yiwe n'uwundi murundi asanzwe none ko turafite ibyizigiro kandi turabyizeye kuko nibyo dukoreramo nibyo tubamo ni ubuzima bwacu bwa minsi yose ukuntu ibintu bigenda biratandukanye turabibona aho twatanguriye n'aho tugejeje uno munsi ni ukuri ariho turishima kandi tukongera tukishimira kuko intambwe yo gutera imbere kw'abatwakazi nibyo turimo kandi turabibona birimo kuko uno munsi mutwakazi arashobora gushika hanze atashobora gushika mugabo uno munsi arahashika kandi akasohora n'ijambo no ku mashuri ubo niko bimeze urumva rero ni uko turi mu kiganiro cy'abatwakazi atari icy'urwaruka ni ukuri n'urwaruka uno munsi rurijukira amashuri kujya kuntu kera abatwakazi babwira abana ati reka kujya ku ishuri nyabuna tugende tugurishe intuze inkono mu mihana ubu nibo bari mu guhimiriza abana babo kugira ngo bajye ku ishuri uburijya terambere bararima bakajya mu migwi nk'abandi bagakorera hamwe nk'abandi none ibyo wumva tutobyishimira gute twe kubera tubikoramwo kandi tubivige iminsi yose tukabibona turishima tukongera tukishimira ibyo we abona yuko biracyari kure nibiri kure bikumira bavuye n'ukuntu bonyine baguma bakumira abatwakazi.
Ego reka dusabe Leonare nawe mu majambo makeya Leonare nimba gushigikira canke hari ikindi yongera ko
jewe ndamushigikiye mukenyezi mu bisanzwe iterambere ntirishobora kuza mu munsi umwe canke ihinduka ntirishobora kuza mu munsi umwe ukwigisha nako n'uguhoza ko rero turavye turabona ko hari intambwe imaze guterwa kuko abatwa cyangwa abatwakazi barafise aho bavuye naho bageze uno munsi urwego bahorako uno munsi sigo bagezeko
kandi barafise naho tubona bakeneye gushika. Rero twavuga ko mu bisanze iterambere ntiriza mu munsi umwe, rero turabona ko hari ikintu kimaze guhinduka, ariko tugasaba kandi tukipfuza yuko ibintu byotera bije imbere, hakaba iterambere riboneka mu batwakazi gusumba uko tubabona uno munsi.
Ego urakoze. Turafise Inosa kuri telefone. Inosa mwiriwe. Ego muhagaze, muhagarare neza, muhagaze he, mwifuza gushikiriza iki?
Edu hagaze Bujumbura.
Ego.
Halo?
Ego, ego girako, girako.
Twashaka kubanza kuramutsa umutumire.
Nabatumire babiri.
Nabatumire babiri. Halo?
Ego barakumva, barakumva, gira kubaze.
Twashaka tubabaze.
Mhm.
Nene nko ariko baravuga yuko aho bageza batemberera abatwa bose bari. Hariho aho tubona yuko menga ntibaza kubaraba. Yego.
Nkahe kugira bace bahishura bahaza.
Ntaho ndi mu Kirundo abatwa bishororo.
Ego urahejeje?
Ego.
Ego Beatrice Munezero abatwa ngo bishororo mu Kirundo mwarabibagiye ico mukivuga kwiki?
Mu Kirundo ngira ikibazo nta ikibazo cyo kwishugwa na Leonardo kuko bobo bakorera mu Kirundo twe tugarukira muri Ngozi. Ubwo ndazi yuko mu bikorwa byose dukora nana hamwe badashika batakorera mu Kirundo.
Reka Leonari amwishure Leonari Habimana mu Kirundo mwarahibagiye.
Ntabwo twigeze tuhibagira, ariko gusa icyo abene gihugu cyangwa abanyagihugu biravana n'icyo umuntu wese akunda. Rero icyo bomenya nuko atabishobora gukogwa mu gishingo kimwe, mu kiringo kimwe. Rero babona hariho nk'imigambi yashitse kuri uyu musozi ntishike ku yindi, si kuvuga ko aho hatarashikirwa cyangwa hataragenderwa, si kuvuga ko babahibagiye. Rero nabo nyine baraheza bagatenyenya bakarindira ko kumbure bazoshikirwa ahandi hoho, nta ushobora kuba hose mu mwanya umwe.
Urakoze. Ikiganiro ni muri Sanga mu ijwi rya Amerika. Dufise abatumire babiri, turiko twiga ku kibazo cy'abakenyezi babatwa n'iterambere. Umutumire wa mbere ni Beatrice Munezero, hakora mu ishyirahamwe ICDD rifise icyicaro Gitega kandi riharanira ubumwe, rukristo, indero n'iterambere ry'abatishoboye cyane cyane abatwa. Umutumire wa kabiri ni Leonard Habimana, akorera mu ishyirahamwe mpuzabatwa INIPROBA rikorera i Bujumbura, naryo ne rikora rifasha abatwa. Turafise umunywanyi kuri telefone. Cedric mwiriwe.
Mwiriwe neza munyamako.
Ego mwifuza gushikiriza iki?
Jewe nagomba kubanza gutera intege abo batumire, gusaba basinavuga aho nili no muri Sudani y'amajyepfo. Nagomba kubanza gutera intege abo batumire ko ibikorwa bakora sego turabona ko ari byiza, ariko nacambaza uyo Habimana ni kubera iki none aba batwa bashobora kubaha bakabubakira nk'amazu canke bakabaha nk'amabati cyabure ibindi bisakazo by'inzu mugabo inyuma y'imyaka ibiri canke inyuma y'imyaka itatu ugasanga babakira bigwiye? Ntavuga none ntabo niba gwize inyigisho bashike sitere bashike mu mitumba akageso abatwa cyane cyane ntaho gye nari nkerereye nk'iburu ndabona baragafite cyane kuvuga babahaye ibintu ntibagomba kubikoresha ahubwo baca bagomba guca babigurisha. Ama ikindi navuga nacavuga isa n'icyo nyene kirafatanye ni babandanye inyigisho bagire de sensibilisation kuko abatwa turacabona ko ubu baratikengera bari muri kara bo umengiri hasi ariko atari hasi donge bafise akantu ko kubona umengo nk'abarundi nk'abandi. Nasaba yuko baguriza intuze nyigisho bakabasansibiriza bakisata areze bakabona ko ari abarundi nk'abandi nico nagomba gushikiriza murakoze
ego reka kibazo cyatumbereye Leonare Habimana Leonare abatwa ngo bagurisha amabati ico kibazo hari cyo muhora mubona
ego mu bisanze hamwe hamwe harahusanga byabaye ariko rero uruhara ntitwovuga ngo nugwabo batwa cyangwa batwakazi gusa kuko hajya bavuga ngo umuhanuzi mubi angana umurozi kandi twavuze yuko dufise aho twavuye naho tugeze rero abatwa nibyo baracyakeneye guhimirizwa iyo hagize nk'umuhanuzi aba mubi akababwira ati nimusambure aya mabati mwaronse ejo muzoronka yandi ati kandi turaguha amafaranga urumva yuko uruhara rutaba ahani narugwiwe ahubwo twashaka no gusaba na cyane cyane abagize intwaro abari mu ntwaro na cyane cyane mu mitumba ko boza baragerageza kudufasha mu guhimiriza kuko ibyo bintu bavuga ko byononwa bigugwa n'abandi rero si kuvuga ko abo batwa bonyine baba bafitemo uruhara hariho n'abandi baba bafashije kugira ngo ubwo bugizi bwa nabi bushobore kuba
yego reka mbaze Leonare na Beatrice kera kandi no muri ibi bihe birangiye abatwa baridogera amareta ngo amareta ntabafasha mbega ico kibazo canke iyo myidogo iracariho iki gihe Beatrice Halo Beatrice
Matongo.
Yego.
Ibintu bya matongo kenshi wasanga amatongo yagiye aratwaga uko nyene atafite n'igituma. Hanyuma tumaze kubigisha baragira ijambo bonyene bakagenda bagashika ibukuru kugira ngo babaze ukuntu amatongo yagiye wasanga kenshi mu ntwaro nibabemera cyangwa nibabumviriza ngo bamenye igituma ayo matongo yagiye uko turafite n'akarorero ahantu twe twagiye turatanga ishyirahamwe ICDD muri komine Mutao ahantu yitwa Imumba ishyirahamwe ryaragerageje gusubiza kandi tusubiza n'inyungu ushirako n'inyungu ya uko babisabye uko bafata amatongo bagafata itongo ry'umutwa umwana w'umutwa yagiye kwiba kajumbu kubera inzara ugasanga itongo riragiye agize akantu itongo riragiye nta kindi kintu bari kuza barafata batafashe amatongo ayo matongo abayafashe ishyirahamwe rirasubiza n'amahera rirongera ko n'ayandi mahera turarondera n'ibitasi mu ikomini mugabo ibyo bintu bimaze guhera abategetsi kandi baragaruka bakajya nayo igipolisi bagaturubika batwa hariyo n'abakomeretse hariyo ibintu nyine bitumvikana
ubu naho byifashe gute
ubu rero ni sawa kuko hariyo benshi baduhaye ishyirahamwe ryashoboye kurondera n'ama titre foncier kugira ngo buheze izo ngorane z'amatongo uko twagiye twagura ayandi tukagombora amatongo yatwawe ubu ni sawa benshi barafite aho dukorera benshi barafite impapuro z'amatongo kandi na leta ubu unye iratumva
bego mu majambo make murashimira leta
yego turayishimira
yego
kandi tugasaba ko yobandanya kutungiriza nuko tubibona
yego reka tukibaze Leonare nyene leta ibafasha iki ikintu mwo kwishimira leta ibafasha n'iki
yego ukamire mu kibazo nari meze nk'ufise amakenga kuko nabona umengo nsinda gitahuye neza kuko kenshi iyo umuntu avuze ngo leta ntacyo ifasha twoba tumeze nk'abarenza urugero ahubwo twovuga yuko leta ifasha mugabo hariho intambwe itegerezwa gutera tukabone bikabonekana ko by'ukuri abatwa nabo nyene leta ibafashe mu mugongo nk'akarorero nko mu gihugu cy'u Burundi ngaha aho dukorera atwebwe hari imigambi dukorana na leta yo kugira ngo abatwa n'abatwakazi
bashobore kuva ku rugero bahora kugo gutera imbere bashike ku yindi ntambwe. Bavuga nko mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu hari migambi dukorana na cyane cyane umugambi witwa nka padeseze uraduha uburyo na cyane cyane mu ishyirahamwe mpuza batwaye niproba tugaca dukorera mu gihugu cyose. Uwo mugambi nawo ukaba ari uwo guhimiriza abatwa n'abatwakazi ngo bijukire ibisata by'amagara y'abantu mu gihugu cyose, tukaronka amafaranga tukagenda tukabigisha abatwa bakumva yuko bategerezwa kwivuza iyo bagwaye, bakumva yuko bategerezwa kugira isuku kuko najya kumigwa ryahora riba nk'uko twahora tubyumva cyangwa twabibona. Ahanini hari igihe byava nko ku isuku rike, umuntu afite isuku rike wari wewe saramukengera
harakarusho mugambi umaze kushika ko mu majambo make ya cyane.
Mu majambo make uwo mugambi turabona ko harakarusho kanini umaze gushika ko haramaze kuba uguhindura uguhinduka mu batwa, uguhindura ingendo, ukwiyegereza ibisata by'amagara y'abantu. Eka turabona ko hari icyo uwo mugambi wakoze, hari icyo wahinduye mu mibereho y'abatwa.
Urakoze. Turafise undi munywanyi kuri telefone, ndayizeye. Mwiriwe?
Aramutse Aloise. Nakuramukije.
Ego ego, muhagaze he, mwifuza gushikiriza iki?
Mpagaze muri Iowa hano muri USA, nkaba ndamutsa n'abatumire kwari babiri.
Ego ego, tugusaba ubwire ko.
Ego ndabashimira ku ntambwe bateze ko nk'akarorero kubatwa bari ahantu bita kugasanda aho ni mu ntara za Mwaro na komine Nyarusanga aho bari Nyarubenga. Ariko rero ubu nashaka mbaza batumire uko akiganiro giheruka ariho abavuze yuko ubu batatironkaho bashorera ibyari bibatunze inkono barazitwara bakazisubiza inyuma atana kimwe batahanye kubera iterambere ritera kiyongera. None abo babijejwe baba bari kuba bafashiki kugira ngo nabo babafashe ibyo bakwiyungunganya ko baroswe ahantu nabo borima nk'abandi kuko narijya batakironkaho bashorera byahora bibatunze kera.
Ego reka dutangurire kuri Beatrice Munezero muri ICDD, icyo kibazo kivuga ku iki?
Ego ibyo bintu birahari mugabo aho dukorera kenshi usanga ibintu by'amabumba, ni ukuvuga ahantu bahora bakura ibumba abantu b'abagwiza tunga bagiye baragura imyonga yose itagora kugira ngo abatwa aronke aho bakuri bumba. Kandi ubu unye haragiye ibintu by'amasafuriya, iterambere y'amasafuriya, amabido, amabase, ibiki bituma na za nkono z'abatwakazi zahora zigugwa kera ubu ntizikigugwa. Icyo gituma rero twagiye twabone yuko byiza nuko twabigisha bajya mu bandi bagira imigambi y'iterambere yotuma nabo nyene batagumirira kumwuga w'ibumba gusa kuko ibumba ryarataye agaciro. Amatongo tubaha amatongo tubagurira nuko nabo nyene bojamo bakarima kugira ngo bagire bavange ibikorwa habeho diversite y'ibikorwa bakore nk'uko abandi bakora kuko ubu unye ariyo n'abahutu n'abatutsi basigaye babumba nabo nyene impange. Kandi ugasanga izi wabo iyo zigiye mu isoko zigugwa amahera menshi gusumba impange z'abatwa. Ni ukuvuga rero biboneka yuko abandi hariyo abandi bagiye bariga uwo mwuga bituma abatwakazi nabo iyo bajyanye inkono mu mihana batakironka kandi ibyo bahora baronka. Ibyo rero byatumye rero amashyirahamwe tugenda kwiyumvira ukuntu bohindura nabo nyene boza mu bikorwa by'iterambere nk'abandi bakagira ibintu byo kwijukira imigwi mpuzamihari yerekeye kuziganya no kuguranana kugira ngo korora kijyambere n'ibindi kugira ngo nabo nyene biyumvire mu bandi nabo nyene biteze imbere nk'abandi.
Ego Leonare, hari icyo umwunganira?
Ego icyo namwunganira nuko nyene by'ukuri umwuga wo kubumba mu batwakazi uri kuratakaza gaciro, kuko iyo bashoye inkono ntibakironka abazibagurira nka kera kubera ubuhinga bwagiye buratera imbere, ibikoresho by'ikizungu bikaza. Ariko kandi twoca tubabwira tuti ntibihebure kandi ntibatumwuga, kuko byoba ari bibi cyane no kubandanya ako karanga, naho byoshika ntibaronke ibyo bipfuza nkuko byahora, ariko ntibatumwuga. Rero nk'inyishu kuri ibyo bibazo, ahanini nuko tugerageza kubaronderera amatongo kugira ngo abadashoboye kubumba bashobore kurima. Turagerageza kubasabira aho bishoboka. Hanyuma ikindi dukora ni ukubagirira imigambi y'iterambere, abatwa nabo bagashobora kurima, bakorora, bakaziganya no kuguranana, bakiga, kuko hari abo usanga bakuze ugasanga ntibiga, kugira ngo bamaze kwiga bashobore guharura, kumenya guharura nk'iyo bariko barakora udukorwa tw'iterambere nko kudandaza n'ibindi. Ibyo nibyo bintu tubona dukora mu kurindira ko kumure ikibazo cy'inkono gishobora gutorega umuti, ariko gusa turabona ko ari ikibazo by'ukuri kuko nta soko dukigira bakera.
Urakoze. Turafise umbuni udi munywanyi kuri telefone. Promesse, mwiriwe.
Ego, ndakora mu kide cyane, nabatumire nkongera nkabaramuta.
Ego, muherereye he? Mwifuza gushikiriza iki?
Burundi neza mu kumugwa mukuru wacu i Bujumbura.
Ego, mugire ko mugire ico mushikirije.
Ego, ama nibariza gatabo batumire ubambe na mbere hoho kutikanye n'abatwa kenshi nakunda kubabona hano mu cyungano y'igihugu canke hagati mu gihugu bakembera bafise amasafuriya bahetse abana, nta kenshi usanga baca ku ngo basaba ibyo bafungura. Utubazo twanje nashaka kubibariza ubwambere na mbere, nibariza umutumira ati abatumira ati none burya nta kandi kazi atarajya amabumba abumba kugira bacururize inkono canke nta kandi kazi woshobora kandi ko kurima ko mbona kenshi baca ku mazu basabiriza kandi baba bafise inguvu, kuko ugiye kuraba ubyiheza neza usanga umenga bafise uko baremwe ni ukugenda basabiriza conyene, ntibashobora kufata isuka ngo barime canke bakuriye urudandaza canke ibindi bintu. Ikibazo ca mbere cya kubabaza yuko atakandi kazi boronka ko bafatira gutuma bigiza amahera bagatunga n'imiryango yabo batenze guza gusegereza. Hama ikigira kabiri naco ni kubera ikabatwa ahanini no mu bindi bihugu, ko no muri Kongo ndabizi ingene babayeho canke ahandi mu bindi bihugu bitwegeranye ni bake cyane usanga bari ku ntebe y'ishuri. Icyo kibazo nashaka ndabibagiza abatumire biba biva kuki. Icyo y'ikibazo cya nyuma y'icyo cya gatatu nagomba ndababaza ati aha mu Burundi mu nama nshingamateka eka na nkenguzamateka ibice by'abatwa by'ubwoko bw'abatwa bitoya cyane rwose, none nk'ayo mashyirahamwe abakurikiranije nyine n'abatwa akusariki kumareta kugira abatwa nabo baserukirwe kugira nabo bashobore kwiteza imbere, nubwo biboneka ko ari ubwoko bw'abantu bake cyane ariko biboneka kandi ko ari n'ubwoko busuzuguritse cyane mu gihugu. Batu tubaza dutatu nari mfise ndasaba bakeneye ko bapfa batumishe ko neza bazaba bakoze.
Ego, urakoze. Ariko ikibazo cya mbere cy'utundi dukorwa abatwa bokora, umenga bari bavuze yuko babafasha mu bijyanye n'uburimyi n'ibindi, ariko reka tubahe akanya bagira icyo bayivuze. Ko Madame Beatrice?
Ego, nibaza yuko ngira niyumvirije twavuze ubwa mbere, twavuze yuko kujya kuntu twagiye turatangura amashyirahamwe yacu tubigisha tubahimiriza kugira ngo babone ukuntu abandi badusize naho tugeze ubu. Ni ukuvuga rero Leonare yabivuze yuko uno munsi ntiwotangura kwigisha umuntu uno munsi inyuma y'ihinduka rice riboneka ubonere, mugabo hanini aho twamaze kwigisha aho twagendereye tukigisha ubu turafise abatwa bafise amasalon de coiffure, abatwa bakora ubuzi butandukanye, hariyo n'abashoferi batwara amamoto, hariyo bakora ubuntu bwinshi. Kumva rero hariyo n'ahandi ngira ihindukaniriza naho mu kwigishwa nabivuze kimwese mu bifata cyo kimwe. Hariyo n'abandi bafite kajya kageso kuko ubu unye ibyo tubona mu gihugu taba twabonye n'ubu babitegerereza. Abategerereza kubera abako nibo baboneka nabi, bambara nabi, ibiki n'ibiki mugabo. Hariyo n'abandi tuzi binjiye muri uwo mugabo gutega kandi atarabatwa atarabatwa. Urumva rero icyo kibazo by'ukuri ni kibazo cyamaze gutorega umuti ahantu hanini. Kuko uno munsi nimba umutwa yoja akaba umushoferi kandi anatumakera yuko yuriri moto yiwe anyonge umutwa anyonge moto atwari utwara umutwa. Urumva rero bamaze kugira intambwe niniya iboneka. Abantu rero ntibashaka guhinduka bose cyo kimwe bahinduke, ntihabura udusebwa mugabo na nyene mu ahantu hanini bamaze guhinduka kandi bafise imyuga itagira itari itandukanye. Icyo kibazo yavuze cy'intuze cy'abana batiga, abana babatwa ubu bariga, abo bose mwumva kuvuga yuko batogwa ku butoni, batogwa bivanye n'impapuro z'imitsindo bafise. Hari abatwa bo bamaze kuheza ama universite, hariyo n'abandi. Jewe ndiko ndavuga ubu unye aho mperereye ndi ku ishuri, ishuri ryatanguwe n'ishyirahamwe ICDD kandi rimaze gusohora n'abakwa batari benshi batari bake, rimaze gusohora abakwa batari bake ubu unye bahejeje na za universite abandi ntibaheza. Urumva rero kutagenda ku ishuri ni kindi kiganiro kikomeye kidasanzwe kubera bijya kumigwa ryatanguye kuva ku basogokuru n'abasogokuruza. Turafite uturorero twinshi aho tuherereye twatuma abana babatwa atiga. Umwana w'umutwa yinjiye mu ishuri yaratukwa akabaho imigani ngo umwana w'inkende azopfa yurira igiti, akaba
tugusabe uvunagure.
Urumva rero izo rero ubu unye bamaze kubona kandi bamaze kubona yuko abatwitangiye imbere abize abafite amashuri n'impapuro z'umutindo iyo bagiye kurondera akazi akaronka atelema.
Ego reka Leonari nawe mu majambo make agira icyo ashikirije.
Ego muri make ikibazo cya mbere nko ku kibazo cy'abasega, abasega saba twabonyene muri bajya basega harimo n'abandi atarabatwa. Rero muri make twaca tuvuga yuko hakenewe ingingo kumbure leta yofata kugira ngo abo bantu basega baba batwa cyangwa atarabatwa bashobore kubiheba haboneke ibikorwa bashobora gukora. Hanyuma ku kibazo kigera kabiri cyo gutiga, mu bisanze ugutiga kw'abatwa ahanini gushimikiye ku bukene. Ubukene nibwo butuma batiga, hari n'abatangura amashuri hanyuma bakayacira mu nzira, hari n'abipfuza kwiga bakabura uburyo, hari abajya muri secondaire bakabura uburyo bagahagarika, hari abakenera kwiga muri university ugaca usanga barabura uburaro bagaca bahagarika. Eka muri make ugutiga kw'abatwa twavuga ko ahanini ubukene buri mu bintu bituma abatwa batiga, naho ariho ababirengera bagashobora kwiga. Hanyuma ikibazo kigira gatatu nko kubijyanye n'ibiharuro tuvuga ko ari bike cyane na cyane cyane muri amashingamateka. Twebwe nk'inyishu ahanini nko mu n'amashingamateka na nyengo z'amateka nticyari ikibazo batatu twavuga ko batari bake. Mugabo dukeneye yuko ibwirizwa shingiro nka twebwe ko ryohinduka kugira ngo dushobore kuronka ibiharuro biduha uburenganzira bwo kuja no mu bundi buzi, ari nacyo gituma usanga bibabaje nk'iyo umwana w'umutwa yize bimugoye atamahera afise
hanyuma ugaca usanga arashomere nta kazi afite kandi bitwa ko ari bo ba mbere bari batanguye kwiga.
Murakoze, murakoze, turabashimiye. Ni naha ikiganiro muri sanga cyo kuri umunsi wa gatanu kigarukiye. Turashimiye abatumire bacu Leonare Habimana mu ishyirahamwe ni Proba na Beatrice Munezero mu ishyirahamwe ICDD. Mu byo twariko turiga ni iterambere ry'umukenyezi w'umutwa. Ibiganiro bica ku ijwi rya Amerika birabandanya.